Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse cyuti mwese duteramanye ko uyu munsi wa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Abarundi kuko namara bivuga ahanini ni twebwe nyene dutegerezwa kwicara ibibazo byacu.
Uyo ni Leona Hanyangoma arongoye na ni Senarede uhanira demokrasi ibizashingira hamwe n'amasezerano ya Arusha avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika hamwe no ku nyingo bashitse ko ejo ku munsi wa Mungu ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye arimo ihiganwa mpuzamakungu rihuza ibihugu byo muri Afrika niko ribera mu gihugu cy'u Rwanda turayashikiriza mu kanya kari imbere. Rekari kodo tangule kumakuru avugwa hivya no hino kuisi tuye gushikirizo na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Mwana mteneza Oriane mwanya nuawu.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afrika. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID gitangaza ko kigiye guha igihugu cya Ethiopia imfashanyo yihuta y'amadolari amamiliyoni 97 y'amanyamerika mu ngingo yo gutabara abantu babangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe ryiswe El Nino. Ejo ku munsi wa Mungu, Gail Smith, umuyobozi mukuru w'icyo kigo, yasohoye itangazo avuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufasha abanyetiyopiya guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rya El Nino, imfashanyo zirenze ko zikazokoreshwa mu kubandanya ibikorwa byo gufasha twari dusanzwe twaratanguye. Icyo kigo kivuga ko ibihe by'ubushuhe bwiyongereye byabaye mu karere k'inyanja ya Pacific nivyo vyatumye haba ihindagurika ry'ibihe bigatuma atamwimbu ukwiye uboneka byongera bigira ingaruka mbi ku bworozi haca haba no kutaronka imfungurwa zikwiye ku miryango yari isanzwe ari ntawo nikora. USAID imenyesha ko muri iryo fashanyo ihaye Ethiopia harimo amatoni 176,000 by'imfungurwa zizotangwa ku banyagihugu n'impunzi ziri muri ico gihugu bose bagera ku mamiliyoni 4. Tukiri muri Afrika, intagondwa za Boko Haram zaraye zigandaguye abantu 50 mu gitero zagize mu kigwati kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ababibonye bavuga ko heje ku munsi wa Mungu uwo mugwi intagondwa z'abayislamiste zinjiye mu kigwati cha Dalori hafi y'igisagara cha Maiduguri aho batangura kurasa amazu banaturira amazu y'abantu babongera baturira barasama amazu muri ntunga abongera baturira amazu. Umusirikare umwe yabwiye ikinyamakuru cy'Abanyamerika The Associated Press yuko abihebye batatu b'igitsina gore baturikije amabombe bari ahantu hari abantu benshi cyane bituma abatari bake bahasiga ubuzima. Ikiza k'ingwara c'ingwara yitwa Zika yadutse mu gihugu mu bigo vya Amerika yepfo gishobora kugira mira inzego z'amagara y'abantu ku isi kurusha ikiza cha Ebola cahitanye abantu 111 muri Afrika. Ivyo nibivugwa n'abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu baganiriye n'ikinyamakuru cy'Abongereza The Guardian na Examiner kinyamakuru cy'Abanyamerika imbere y'inama yihuta itegekanije kuba kuri uyu wa mbere aho haza gufatwa ingingo yuko ico kiza kigiye gushigwa ku rutonde rw'ingwara zibangamira amagara y'abantu ku rwego rw'isi. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Brazil bamenyesha ko ibitigiri by'abana bavukana ubumuga bita macrocephaly aho umwana avuka afise umutwe muto cyane bitera byiyongera. Bavuga ko ubwo bumuga bahora babona gake cyane gose ubu bumaze kuyongera inshuro 10. Amatohoza yigitera ubwo bumuga ku bana bavutse yaratanguye ariko biribonekeza ko hari hisano hagati y'ico kiza bita Zika n'abana bavuka ku bakenyezi baba bayanduye iyo ngwara iyo bibungenze. Intagondwa z'abagwanyi ba Islamic State baraye bitiriye igitero cha bombe cahitanye abantu 60 mu bigwati by'igisagara cha Damascus. Abihevyi babiri biturikije ko amabombe igihe abajejwe gutabara imbabare bari bagiye gutabara abantu baguye mu gitero cha bombe caturikiye muri district ya Sayeda Zainab i Damascus hafi inyubakwa y'amasengesho y'abayisilamu b'abashiita. Ubwo bwicanyi bwabaye imbere yuko umugwi munini utavuga rumwe na leta ya Siria wariko witegurira guhura na Stéphane de Mistura intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu i Geneve mu Swiss. Mistura ariko agerageza guhuza imigwi itavuga rumwe na leta ya Siria kugira batorere inyishu ibibazo vyateye intambara yaduka muri ico gihugu haciye imyaka 5. Aya niyo makuru twabateguriye muri aka kanya avugwa hirya no hino ku isi. Andi makuru yacu mushobora kureba ku isi yacu ya internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke mukayaronka no kuri Twitter na Facebook. Adresi zacu ni radio yacu VOA hose kuri Twitter no kuri Facebook. Mwari muri kumwe na Oya nitanga ishaka makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turabararitse mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Nyuma yaho ishyirahamwe rya Afurika rivugiye ko ritazorungika inteko mu Burundi, abanyapolitiki bari hagati mu gihugu bafise ivyiyumviro bitandukanye kuri iyo ngingo. Bamwe barashima iyo ngingo, abandi bakayinegura. Amashyirahamwe igengayo asaba impande zose kwicara zikaganira. Eloge Wirikaneza niwe aduteguriye inkuru.
Tasien Siromana umuvugizi w'umugambo w'adasigana y'Iprona utemewe n'ubutegetsi ukabiri mu itavuga rumwe na leta avuga ko ari inkuru y'incamugongo kumva bakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika Union Africaine bankirungikwa y'inteko mvamakungu. Kubwiwe ngo bakuru b'ibihugu biyobagije ikintu gikomeye. Ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza gihonyanga amasezerano y'arusha nibwirizwa nshingiro. Iki kiringo kandi yemeza ko ari naco nkomoko y'ingorane zose ziri mu gihugu. Aba bakuru b'ibihugu bya Afrika ngo bafashe rero ingingo batitondeye na gato, atangura tubwira umwihwezo wiwe.
Sinavuga ko wananiwe mugabo uko bavuga mu Kirundi ushobora kuba warushijwe. Abakuru b'ibihugu bategereza kuraba ibyo byose, bakaraba amaraporo atangwa n'amashyirahamwe atacarondera mu Burundi gushika no kugwego kwishyirahamwe mpuzamakungu. Yerekana ingene abarundi bariko barishwa abanyamaso, ariko baranyuruzwa, bamwe bagatogwa ibisiga abandi ntibatogwe, abandi bagasinzikarizwa ubuzima mu minyoro itandukanye. Ibyo byose ukaza wumva abakuru b'ibihugu babiri batazi neza n'ingorane zo mu Burundi, akaba ari bo bahagarika ingingo yo gukingira Abarundi. Umva yuko ibyo bintu ari ibintu bitewe. Niba uno munsi umuprezida wa Gambia n'uwa Guinea Equatorial ariyo bashoboye kubuza inteko zo guhuza kubogora Abarundi bari muri Karingana Mugoma, ejo ngira hari abandi bakuru b'ibihugu bazovuga bati nawe no.
Icyumviro cya Tasien Sibomana kiratandukanye rwose n'ica Jean de Dieu Mutabazi. Umukuru w'umugambwe Hadebu avuga ko be n'imigambwe bacuditse bakiriye neza cyane iyo ngingo, aratanga ibituma akanagira ko n'umuti wo kuva mu njyana igihugu kirimo.
Nta bashamiranye bariho, hari abantu batashaka ko amatora aba, bashaka kudusubiza inyuma ngo tuheze tuje turaronka abategetsi bavuye mu biganiro nka kumwe byahora biba yarushe. Naho tutavuga rumwe n'ubutegetsi, twebwe dushigikiye yuko iyi ngorane iyi ngaha mu Burundi ni ingorane ya politike, kandi itegereza kuronka umuti wa politike, si umuti wa gisirikare nk'uko bari bashatse kubigira kuri ivyo vyama probe. Twebwe rero turashigikiye ko umuti wa politike ari wo twoshira imbere. Umuti wa politike nawo uza gute? Ni kwicara hamwe tukaganira, umwese akavuga ikimubaki, tukazoheza tukaraba uko coja mu ibwirizwa shingiro inyamashinga mateka ikagihinyanyura, tukaronka ibwirizwa shingiro rijanye n'ibibihe.
Imbere yo kwivyo bikorwa, inama y'abakuru b'ibihugu byo muryango wa Afrika basavye ko bubahoza mu Burundi intumwa z'uwo muryango zo ku rwego rwo hejuru. Umunyepolitike Sibomana arafise icyo asaba izo ntumwa kwihutira.
Cyari kwihutirwa n'icyo guhagarika ubwicanyi buriko burahekura Abarundi n'u Burundi. Icyo tuzogisubiramo inshuro zishoboka ko ntizoruha, mu gihe bazobandanya bica Abarundi tuzogoma tugishyira imbere. Icya kabiri, iyo baba abandi bari gusohoka mu nama bavuze ati naho izi nzego tuzibangiriye dushinze itariki ntabanduka y'ibiganiro atari iyi nkinamico yabo bateguye bazakuvuga ngo hindura ibwiriza nshingiro n'amasezerano yarusha wibere mu ampereri nka babukasi. Icyo o iyo baba abandi bagomba kubahiriza urwego barimwo k'ubumwe bwa Afrika bari kuzamuza ati Petero Nkurunziza naho tubangiriye kuri iki cy'abasota ibiganiro mu byita bitariki nabanduka iyi kubona ico batagishitse ko nicemeza yuko ayo mashirahamwe ariko arereka abarundi n'amakungu yose abikurikirana yuko atawo yizigira gose na kare mu kirundi bacu mugane bati akimuhana kazi imvura ihise kandi utagira inasenge yo kwisenga
iruhande y'imigambwe amashirahamwe yigenga na yarafite intererano n'ivyo asaba impande zose njangwa beko atwara ishirahamwe on Europe Burundi
igikomeye ni iki canke yifiza akamaro nuko bajya bavuga yuko bagwanya leta batayigwanya bakoresheje ibigwanisho icyo ni cyambere ko boheba iyo nzira yo gukoresha ingufu hanyuma ibiganiro bihuza abarundi bikaba none hari ibiri ko biraba hagati mu gihugu hariho nabandi baba hanze boba bakeneye kujya muri ibyo biganiro nabo nyine bokumvirizwa hanyuma bagashikiriza ibyiyumviro bijanye n'ingene igihugu cyotunganywa ibyo bapfa ari byerekeye bibanza bakabivugana kuko ntacubuza yuko abo batavuga rumwe na leta ishobora kubaha ibibanza bakabandanya bariho bagatunganya imigambwe yabo kugira ngo amatora y'ibihumbi 2020 bazoce basubira mu higanwa mugaba atangwano ihari atangwani baye
ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari ryasabye ko horungi kwa mu Burundi inteko z'abasirikare ibihumbi 5 hari mu mwaka uheze itariki ya 18 ukwezi kwa 12 inzego zose za leta uhereye ku nama nshinga mateka zari yamirije izo nteko mvamakungu hanatunganywa imyerekano mu ntara zose zigize Burundi zo kuziyamiriza Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
inyuma yaho inama nkuru y'abakuru bo mu bihugu byo muri Afrika irangiriye batumvikanye ku kibazo cyo kurungika inteko mu Burundi batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko ata kintu kinini bari biteze muri iyo nama cereke izo nteko Leona Nyangoma arongoye Runani Senarede aratubwira uko yakiriye ibyavuye muri iyo nama
ego urakoze Frederic nagomba ndakuramutse ndamutse n'abarundi bose kwizina bya Senarede giriteka ndabipfuriza amahoro naho nzi bari mu magume menshi ego nkuko bizi ejo ku munsi wa gatandatu haratanguye inama y'abakuru bihugu isanzwe bigize ishirahamwe ry'ubumwe rya Afrika ayo bita Union Africaine naragerageje ndumviriza amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cha Zimbabwe Mugabe ariwe yahora ari mukuru ndetse w'iryo shirahamwe yaravuze amajambo meza yo kutwibutsa icyatumye twikukira ingene twikukiye ibyakozwe kugira ngo ico gihe oyiwa uwo muryango witwa oyiwa ufashe ibihugu byariko birahanira kwikukira bibishike ko umukuru mushasha igihugu umukuru w'igihugu cha Chad ni warongoye ubu Union Africaine nabo nyine aravuze ijambo ryiza avuga ati abanyafrika harageze ko twiba ko tutarayinze gutega amashi gupfukama gusega hanze kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu murazi yuko hari umugambi bise umugambi mwaka 2063 w'iterambere ry'ibihugu byose bya Afrika bariko bararangura ayo rero n'amajambo meza hambaye cyane ukwikukira nukwiba ko cyane muri byose na cyane mu byo ubutunzi
kuvyerekeye ikibazo gihambaye kirabo Burundi aho abantu benshi bariteze ko harungikwa inteko
yego urakoze barafashe baraganiye n'ikibazo kijanye niko biraba mu Burundi barabica hirya no hino ikibazo kijanye cyane n'ukurungika inteko mvamakungu ziza gucingira umutekano w'abarundi bageramiwe n'ubutegetsi n'abari ku butegetsi ba Nkurunziza ntibashoboye guhuza kuri ico kibazo bafashe ingingo y'ukurungika intumwa zija kubonana n'abihaye ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi muri ibi bihe ico twobivuga ko twebwe abo hambere ntibidutangaza cyane kuko n'umuri 1993 abarundi bari bakuze ico gihe bo kwibuka yuko baheje kwica umukuru w'igihugu ndadaye Melchioro leta iyo yari isigaye twaraboroze turasaba amakungu ko yokwita bakaza gutabara abarundi baje haheze imyaka 10 duhejeje ibiganiro vyarusha turabiraba aho tugeze amaso ku isi hose ahigera siheshi zo ntego mvamakungu zigarukana koko amahoro ni marabonye byabaye Rwanda Kongo kuva muri 2006 eka nubu muri Angola nahandi hose tutiriwe turadondagura ntavuga ndi abarundi kuko nama ndabivuga ahanini ni twebwe nyene dutegerezwa kwicara ibibazo byacu biciye cyane cyane mu biganiro
abegamiye leta mushye na nyangoma abegamiye leta eka abashikire leta ari muri leta bavuga ko iyo ngingo yerekanye ko byari byashikirijwe byerekeye ibera mu Burundi kenshi na kenshi ari ibintu byakwiragizwa ku ma radio cyangwa ko binyamakuru bimwe bita media socio aho mu havuga kwijya
oya ibyo biba mu Burundi ndabizi ubwicanyi ubusuma bwatumye ibintu biyangara mu Burundi nta utabizi amateleviziyo eka zimazimizi zerekana ibinogo bahanze mu kivunga abantu benshi bicwa na nimbonerakure abandi bakicwa n'abapolisi n'inzego z'umutekano zokingiye abanyagihugu ibyo ikumvikana kuri rya kudurya ya mareta yose urabizi amafise inyungu kandi hari amareta menshi yo muri Afrika nayo nyene uraje turazije ibazo byo kwihamanda manda gatatu bayihaye iki kigoranye nuko indeko nkazije 5000 kugira vize zisaba uburyo barabizi ko abanyafrika baca babanza gufuka amakurondera amafaranga hanze y'ukurugika izo ndeko bisaba uburyo bishaba kuronka abantu bazoza ku ibihugu byemera kurungika izo ndeko hanyuma bigasaba yuko inama y'umutekano yo muri ONU ibanze ikavyemeza
ibyo byose byarizwi ariko imigambo itavuga rumwe na leta cyane cyane no mu runani muhurikiyemo gwarasaba cyane gose ko izo nteko zoza n'uvuga ko mwabisaba muzi ko zitoshora kurungika mu Burundi
bose twe twabisaba gusa n'uwagomba numna nurya mugwi burongoye inyo africaine wari wafashe ingingo yuko urugikwa inteko zingana 5000 by'abasoda by'aba bajeje umutekano mva makungu kandi tukaba tuzi yuko naho zoza abarundi bonyene badashoboye kwiyumvikanira ngo bagarukane amahoro hagati yabo izo nteko ntari makimwe zokwishoboza zishobora kutagira nico zitumariye cyanje ntizize nkuko mwabyumvise
Leonard Nyangoma umukuru muha urunani Senarede murakoze cyane gose ku kanyamado ha
nawe urakoze Frederic
Higanwa muzima kongo jumupira wa maguruli la bandanya mu Rwanda. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye iryo higanwa riko rihuza ibihugu byo muri Afrika tumutega amatwi.
Urukino hagati ya Mali na Tunisia n'urukino kuva rugitangura mu gice ca mbere rwarimwo ishaka rikomeye cyane aho imigwi yose yakinirondera igitsindo. Uburyo bwa mbere bukomeye bwagiye kuboneka bwabonetse ku ruhande bwa Mali ku minota 15 w'urukino aho umukinyi Musa Sissoko wa Mali yatera umupira ukomeye cyane umunyegore wa Tunisia Hami Jeredi akawushira hanze inyuma y'amasegonda 30 gusa Tunisia yacironka akaryo keza yoyo icirinjiza igitsindo cayo ca mbere catsinzwe na Mohamed Ali Monser. Mali ntiyareza amaboko kuko yagumye isatira umwanya wose. Ku munota 17 Mamadou Coulibaly yararonse akaryo keza ku kugombora igitsindo bari baheje gutsindwa ariko umupira buta hanze haheza akanya gato cyane Mali yaronse ubundi buryo ariko Abdoulaye Coulibaly nawe nyene biranka ko yinjiza igice cya mbere kiza kurangira ari igitsindo kimwe cya Tunisia ku busa bwa Mali. Mu gice cya kabiri cy'urukino Mali yarasumbije cyane Tunisia yasa n'iyarushe izuba ry'inyamirambo bikaba byaboneka ko ryabangamiye cyane abakinnyi ba Tunisia. Mali yaronse uburyo bwinshi ariko ku minota 68 niho yaronka penalty Alou Dieng acara yinjiza. Mali yarabandanije isumbya Tunisia mbere aronka n'ikindi gitsinda ku munota 80 cinjijwe na Abdoulaye Diarra naho Mali yari yamaze kuronka ibyo bitsinda bibiri ntihigeze izibira bikerekana ukuntu uwo mugwi wari wazikenyeye kuri urwo rukino. Umunyemari asanzwe baba i Bujumbura amenyesha ko ari iteka igihugu ciwe kubona gishitse kuri iyo ntambwe.
Ouais moi je suis content comme Tunisie c'est une grande équipe.
Jewe ndaryohewe cyane kuko Tunisia ni umugwi ukomeye kubona twagomboye tukanatsinda ibitsindo bibiri ni ibintu byiza cyane. Tuzobandanya dushyigikira umugwi wacu gushika mu rukino rwa nyuma. Ndashimiye abaje kudushyigikira hano i Nyamirambo harimo n'abavuye i Bujumbura nka jewe navukiye muri Mali abanifurije umunsi mukuru abanyamari babo y'Ubujumbura ndakeje n'abantu bose badushyigikiye mwongera nteza abanyamari babo y'Ubujumbura n'ababa
tous les maliens qui sont à Bujumbura et tous les maliens qui sont à Kigali
nayo umwe mu banyarwanda asanzwe akurikiranira hafi izo nkino amenyesha ko inkino z'uno mwaka za shane zibereye ijisho biboneka ko imigwi yose yaje yiteguye bihagije
urebye aho zigeze kuri uyu munsi aho bariho bakina imikino ya kimwe cya kane mu by'ukuri biragaragara yuko ni competition imeze neza n'amashanwa ameze neza bigaragara yuko abayitabiriye baje biteguye ngira ngo urareba nka batsinze duhere nk'ejo ku ikipe ya Congo yatsinze u Rwanda ubonaga yuko ari ikipe yakinaga ifite ishyaka ifite ingufu kimwe na Cote d'Ivoire meme na Mali maze gutsinda mu kanya urebye ishyaka bakoresha kandi bari bayibanje igitego mu by'ukuri biragaragara yuko n'ama ekipe ari determined
naho rero u Rwanda rwasezeye amahiganwa biraboneka yuko abanyarwanda bakibandanya barabizo nkino kuko ku kibuga cy'Inyamirambo bari bitavye ku bwinshi kandi benshi muri bo bakabashigikira igihugu ca Mali Desire Tunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
tukivuga kandi ku higanwa ry'umupira w'amaguru ribandanya mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe nyene aratubwira ukuntu izo nkino ziriko ziragenda
Amavubi y'u Rwanda ingwe za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo wari umukino ubimburira iyindi yose ku rwego rwa kimwe cya kane kirangiza muri rushanwa rya Shandi ririmo kubera mu Rwanda Isaha ine za mu gitondo ejo ndi kwa gatandatu abantu bari batangiye kwinjira muri stade Amahoro I Remera abandi barindiriye gato bafata icyo kunywa bitegura uyu mukino wa nkubita ngukubite abafana ku mpande zombi bari basizoye muri morale yo ku rwego rwo hejuru ariko ku ruhande rw'u Rwanda bikaba karushaho kuko bari mu rugo Mbere yuko umukino utangira igitima cyaradihaga ku bakunzi b'aya makipe ariko bakagerageza kwiremamo akanyabugabo bafashijwe n'ingoma vuvuzera ibinyuguri amarangi atatse ku mubiri udukono ducanyemo umuriro n'agasamusamu kagasembuye kuri bamwe
ubundi nitwa Bintwari Jean Pomuseni ariko bamimba izina bita Kabila Kabila ntabwo ari ukuvuga nibumve ngo ni Kabila ngo ndi umukongomani ndi umunyarwanda nk'umufana w'umunyarwanda je igitego kimwe ndi kuvuga ni igitego tiributi inde ku munota wa 15 igitego kimwe ntabwo bari bukitugombore ikindi cyakabinongera shingiye cyo gutsinda ni igitego cy'abafana cya gitego kimwe nicyo shaka
uko uyu mufana yabitekereza gasi ko byagenze kuko igitego cy'u Rwanda yarategereje ku munota wa 15 cyaje gusimburwa n'icya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku munota wa 10 cyatsinzwe na Doksa Gikanji umukinnyi wo hagati usanzwe mu ikipe ya Darling Club Motema Pembe yarekuye ishoti risasanuye ritungura umunyezamu w'u Rwanda Eric Ndayishimiye nyuma yo kujijinganya ko bakenye ibinyuma b'amavubi Ingwe za Kongo ziyowe n'abakinnyi ngenderwaho nka Joel Kimwaki, Joyce Romalisa, Elia Meshak na kawuhariwe Eritier Luvumbu zakomeje gushyira igitutu ku basore b'umutoza Jonathan Maxtri w'u Rwanda. Mu gice cya kabiri, ikipe y'u Rwanda yazanye imigambi mishya. Kwinjira k'umusore Nshuti Dominique Savio asimbuye Innocent Habyarimana kwatumye amavubi akanguka. Ku munota 56 umukinnyi w'imbere Sugira Ernest usanzwe mu ikipe ya AS Kigali yahagurukije abafana b'abanyarwanda bari bamaze isaha yose baguye mu kantu atsinda igitego cyo kwishyura umukinnyi Jean-Claude Iranzi yagize uruhare rukomeye mu gutegura iki gitego gusa ntabwo yarangije umukino kuko ku munota 43 yasimbuwe na Dani Usengimana undi mukinnyi wavuyemo mbere y'uko umukino urangira ni Abdul Rwatubyaye wahaye umwanya Faustin Usengimana Iminota 90 y'umukino yarangiye bikiri kimwe kuri kimwe nyuma yuko Kongo yihariye igice cya mbere cy'umukino u Rwanda narwo rukagaragaza ingufu mu gice cya kabiri iminota 30 y'inyongera yazaniye umugisha Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo muri iyo minota abakinnyi b'umutoza Florent Ibenge berekanye ingufu zisumbi z'u Rwanda kubera hanini amaraso mashya yaramaze kongerwamo aho Zakari Mombo yasimbuye Elia Meshak hanyuma uwitwa Ricky Tulenge akajya mu mwanya wa Nelson Munganga ku munota w'113 umukinnyi w'inyuma w'ikipe ya Congo Padu Bompunga ukinira AS Vita Club yatsinze igitego cya kabiri cyatumye abanyekongo basimbukira mu birere abanyarwanda barushaho gusuhererwa ku kibuga cyabo nyuma y'ubwumvikane buke hagati y'abamyugariro b'u Rwanda ku mupira ukomeje gusira isimba hejuru yarasimbutse asumba Faustin Usengimana ku mutwe Congo 2 u Rwanda 1 Bikomeza gutyo kugeza ubwo Daniel Bennett umunyafrika y'Epfo yasifuraga ko umukino urangiye abakinnyi b'u Rwanda bahise barambarara mu kibuga bagaragaza umubabaro no gucika intege kakanyamuneza ryashyaka za nyogosho z'umuderi zabaga zibereye benshi muri bo byose ntabyari bigihari cyane cyane ko hari hashize icyumweru bose biyogoshesheje basigarana agasatsi gakeya gasanzwe Antere Rwanyange umwanditsi w'ikinyamakuru Panorama avuga ko ikipe ya Kongo hari byinshi irusha y'u Rwanda.
Kongo yaturushije ubwenge. Kongo ifite abakinnyi b'abahanga benshi ndetse ifite na experience kurusha ikipe yacu twabona ko nabana ariko ngo urabona bafite ikintu cya experience. Hari nk'umukinnyi nimero 5 warurimo yari yazengereje abakinnyi bacu asimbujwe je munono undusa nkawe. Ukabona ko hari ikintu Kongo yaturushije muri ya minota.
Ku rundi ruhande abakunzi b'ikipe ya Kongo mu munezero udasanzwe bati ntibyari byoroshye gusa barongeraho ko nta uza bazagera ku mukino wa nyuma.
Vraiment c'est une sensation je peux dire.
Ndakubwiza ukuri turishimye birarenze pe. Umukino wari ukomeye, umukino wari usobanuye byinshi. Ye rwose nanakubwira ko wari n'umukino wa nyuma wakinwe mbere y'igihe. Gusa twari twaje twabyemeje, twaje tugomba kwibohora rimwe na rizima. Nta gushidikanya tuzagera no kuri finale. Nta gushidikanya rwose. Umukino ukurikiraho wa kimwe cya kabiri kirangiza tuzahura n'iza rokoka hagati ya Zambia na Guinea. Nta kabuza turi ku mukino wa nyuma.
La tukanisoma finale.
Ejo ku cyumweru kuri Stade Umuganda Irubavu habereye umukino usoza iyo muri kimwe cya kane kirangiza wahuje ikipe ya Guinea n'iya Zambia. Uyu mukino w'agaterera nzamba watangiye saa 12 z'umugoroba ukarangira saa 3 zibura iminota 10 warangiye ikipe ya Guinea isezereye Zambia kuri za penalty 5 kuri enye. Iminota 90 mukino yari yarangiye amakipe anganya ubusa ku busa hashyizweho 30 y'inyongera biranga ibi by'ubusa ntihagira igihinduka. Buri ruhande rwateye penalti 7 mu bakinnyi batatu ba Zambia bahushije penalti zabo harimo na kapiteni wayo Christopher Katongo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mu Kenya turasozera ibiganiro byacu byo muri kitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Oyana wese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyo mahamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri microbe ariko na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Oriane Itangishaka. Mwakoze kutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.